Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro bya rino genekerezo rya 11 mu kwezi kwa 8 muri 2018. Aha muri studio y'indwi muri kumwe na Jodiane nahazengeye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwaves ko ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, Facebook yacu ni vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero muramenyere ko iminsi ya gatandatu tubaha urubuga mukisanzura mutubwira amakuru avugwa ahiwanyu mu ntara zitandukanye, mu bisagara bitandukanye, mu bihugu bitandukanye, aho muri ivyo muri ko murabona ivyo mwabonye tutashoboye kubatangariza, ariko kandi turabaha nakanya yuko muca mugira nico muvuze ku makuru atandukanye twabatangarije mu ndwi ituriko turasozera. Ikaze rero twinjire ku karirimbo Lose Control ka The Ben na Medi n'abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Rwanda.
There goes my baby, my baby. There is no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Yeah, let me whisper something sweet, sweet, babe. I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better, feeling better.
Mbere duse ku murongo wa telefone ni Eric. Eric ikaze. Eric, Eric uratwumva? Aga telefone ka Eric turumva ariko turashobora kumvikana neza. Turongera tumuhamagare ikiganiro ni muri isanga. Eric ariko ngo aracari ku murongo wa telefone muhinga bw'ivyuma niko bambare nubwo tutumvikana. Eric, uri kutwumva? Wari wagiye?
Nikibazo
cha telefone uherereye he Gaeric?
Yemerere mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu gihugu cy'u Rwanda amaje aheneza na neza.
Neza gose.
Haravugwa makinga mu Rwanda Gaeric.
Iri kuvugwa n'ene cyuko n'abantu be basezeranye. Ndagira ngo bifurize ubukwe bwiza bose.
Abo ni nk'abande ni inshuti zawe. Ndibavuge wifurize uyu munsi mwiza w'ubugeni bwawe.
Alimo abarurema akatenga imana ntakije na pasigari bagihuko bwiza bose.
Abo bose bagubatse no munsi.
Urakoze
ngira ngo ubutumwa bwawe rubashikiriye.
Namwe murakoze.
Ugira umunsi mwiza. Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kwa gatandatu tuhakanya mu kisanzura mutugira makuru avugwa ahiwanyu ayo tutashoboye kumenya mwiboneye hama kandi mukagira nico muvuga kuyo twagiye turabashikiza mu bisata bitandukanye byaba vya politika byaba ibisata by'ubutunzi byaba ibisata by'umubano ku Ijugi Amerika murazi yuko ya makuru yose mu yaronka kuva kwa mbere gushika kwa Mungu wa kabiri nawe ni Thierry Kadze urakomeye
ego ndashima cyane
weekend iri kwiracamo
sembona nuko ri hasenga nasa neza iraryoshe
ne uri kwihimbariza he
yewe umwanya ndi mukanyos ego
kuna makuru tuzaniye canke na ni vyumviro kuyo twagushikirije muri ndwi turiko turasozera
ni vyumviro kuyo yashikirije muri ingi dusozere
tuga kwijamba
Ngo byane ngirango umuntu agiye kuvuga ikintu yohera ko nashaka cavuzwe cyane muri kano karere kiwacu ka Afrika y'ibiyaga binini ni ino nkuru yuno mu president wa leta wa Repubulika iharanira demokrasi ya Congo President Kabila Marana ko yarayahereje ibintu mbere nibaza byatumye benshi bashobora kureyazisa cyane benshi mbere bindabahimbara ibintu tutari twiteze twese twari twizera yuko atagisibye aza gushobora kwitoza konjuri gira gatatu rero n'ibintu nibaza ko ashoboye kubikora ashoboye gutanga ubutumwa bukomeye ku bategetsi benshi bino muri kano karere k'iwacu uravyibona ko bobo intombero kenshi iyo bahashitse bavuga bati nzakugwa n'umuheto ko nashikanye n'umuheto ariko wewe bino bintu kubirengera ni ikintu nibaza benshi cyabahimbaye cyane kinerekana ko burya za bundi birashoboka ariko njye nakuyemo ubundi butumwa mbere bunakomeye kerekana ko cya kintu cy'uko abanyagihugu bahagurutse bakavuga bati bino bintu by'uko abategetsi bararenga ku mategeko bahunyanyibiriza shingiro tuve hasi tubigwanye ukabona ko muri Congo naho ni manifestation zari zabaye ushobora umenga harimo akantu umenga n'ubutumwa unafatiye ku bategetsi bamwe bamwe bagiye barahava uyu president comparo urabona ko yahavuye akuweho nibarabara ushobora kumenga hari akantu kuko abategetsi ariko baratahura yuko umunyagihugu ari bafata ingingo
none gati ariko ugahure wibaza yuko Kabila iyo ataba abanyagihugu bagiye mwibarabara ngo bavuge yuko ategereza kubahiriza amategeko atari kubikora uko vyakozwe
ugiye kubiraba Diane urabona ko naho umenga ni ibintu yagize gushaka kwiba ariko urabona ko yagiye mu manifestasi yagiye araba urabona ko abanyagihugu bagiye baraje bakazibagizwa bamwe bagapfungwa abandi bakicwa urabona ko hari ingufu ziriko zirakoresha kugira ngo bibemeze ku ngufu rero ndibwira nimba ntihenze ko yari gushobora kubikora
hanyuma hari n'abandi nubwo uvuze ngo arabikoze hariho n'abandi bavuze ati reka mbwabo turindire kuko ni mu kwa 12 hashobora kugira igihinduka wewe uremera yuko igihe yavuze azoriguma ko nk'umushinga nta
Yani ibyo byobaye ko mburi yaba tutegereje amatora kandi batatanze nujya uyu munsi bita ko ari dofe atuka umaze kubona bamaze gushyiraho umuntu bisoko ko ari umukandida ahubwo ni badikibere twobonera ko by'ukuri ko yabikoze abishaka
kuko
twobona yuko agiriye kampanye umuntu akamushigikira
kuko yaciye avuga n'uwo ashaka bazotoga kuri umugambwe wiwe
yego nibaza kijya nitwabona giye kumushigikira kamwamamaza cyo tubona ko ari kintu nawe ne yagize ashaka
none nka wewe nk'ivyo vya Kabila nijya hesomo Afrika yokuramwo canke ibindi bihugu bitandukanye vyo kuramwo bwa Thierry
nibaza isomo rya mbere banashaka ni rimwe Mandela yari yaratanze ujya iyo ushitse ku butegetsi ukagomba kubwigungira ko abanyagihugu baragerageye bakavuga bati turarambiwe kandi none wabirumvikana iyo umuntu yatwaye umwanya munini imigambi ataranguye mu mwanya w'imyaka ifika 10 ibikwiye hanyuma kandi hari ikintu abategetsi bacu biyobagiza itwaye imyaka 10 uburekuriwe kuzogaruka ikindi gihe mugabo ubanze urekure abandi banze bashikirwe rero nibaza ko hariyo ubutumwa bwo gukebura abandi bose urabona ko ino ivyari biharawe uravye no mu Rwanda urabona ko ivyari biharawe ari uko umwe wese agomba ati nzohava ruko ndakuwe n'umuheto
hama imyaka yiwe nayo nyene iragaruka mu vyo bivuze ati nyamara ari kuyakiri muto urumva kazoza keka politike gaca gacebwa neza kakabandanya neza canke wumva bica bigenda gute
Ndiyabwo numva ahubwo biryoshe. Biragese cyane kubera ko adu umuntu w'igihagararo, nange ndakivuga Diane, kuyiravye umuntu yamye yigeze kuba ari umukuru w'igihugu hanyuma akavaho ari uko hakuwe n'umuhetsi cyangwa ari uko abanyagihugu bagumutse ntagaciro asubira kugera mu gihugu ubwo nk'uyu ko agiye ahereje neza urabona ko abanyagihugu bazoguma bamufitiye inyota n'igihe azavuga ati ndagarutse bazoguma bamwumviriza bisigura ko na kino gihe kino gihe atazaba ari umukuru w'igihugu niyavuga ijambo bazomwumvira nk'umuntu w'umushinga nawe bemera mu gihugu
urakoze cyane rwose Thierry kwisanzura ku ijwi rya Amerika no ku byiyumviro byawe ugira umusimbizi
murakoze murakoze cyane nawe
urakoze cyane rwose ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri isanga turase kandi na Pascal Pascal Ikaze
yego murakoze
urakomega Pasika
na mahoro
uherereye
ndi Bujumbura
Bujumbura wavutse muri Pasika y'umwaka wa kangahe ako kazina kawe ka Pascal nako baguhaye ko wavutse mu Pasika canke barakaguhaye gucyo nyine
oya nako navutse ku Pasika yo mu 1988
yego nuko rero hamaga Pascal ni vyumviro na makuru tuzaniye canke
byo kuri na makuru
eh
natora gato kuba ndukunda kubakurikirana murazi ko ngahe Bujumbura tutabumviriza ariko rero twebwe turafise nk'ubu ibibazo by'abasore bamwe bamwe bihaye gutegera abandi bantu babambura cyangwa batozera amafaranga ku mabotike wababwiye ati ntigitase nimba ari leta yabatumye ahubwo batora inkoni bakagukubita ngira n'ijoro ryose
abo basore ni bibera hega Pascal bibera mu makartie aya
kubisanzwe sinoshima kwavuga neza kubera hari igihe bose bankurikana ni muri komine Ntahangwa by'ukuri baratubonera rwose cyane rwose kuko baratwibasa na twarabuze nuko twabigenza ubwiza n'abavuga nubwo bari igipolisi ntacyo kibakorako
none iyo misore ni misore nyabaki ni misore iba yabuze ibyo ikora ni misore tusha mu rugero rwa gute
by'ukuri n'abasore bigira imbonerakure kuko niba bavuze kuri polisi ntacyo babikorako bavuga ngo n'abasekirite
baba bambaye impuzu zisanzwe
bambaye sevire bambaye zisanzwe niyo bagiye nko ku kabare kunywa ubu bari buto buto ntibanariha baca bitwaza muri baje rw'amasekirite
bakabikora babategereye babateza ubwoba iki
usibye inkoni bitwaza n'igikenye bavuga ati utabahaye baragutora bakagukubita nta kindi kintu
ugasaba iki kuri ico kibazo
ico saba na gisaba leta y'u Burundi igarukira abo basore bavuga ko abo mugambwe sende defudete bitwara nk'abantu bazima kuko n'abandi basore bose batwara nka je nabonye n'abo bita abashanjisheke
abasanzesheke
iherezo ryabo ntiryabaye ryiza nasaba n'abo basore kandi bafate bakoresha amaboko yabo bajyama ingufu zabo reka kunonoza amaraso y'abandi bantu kabisa
urakoze ubwira umwisi mwiza Pascal ngaho i Bujumbura nawe mu gihugu c'u Burundi
yego namwe murakoze cyane kandi muze mubade mu murongo na twembe kabisa
turabikora kandi tuzokwama tubikora
yego turabashimiye
urakoze cyane kundi murongo wa kane duse
Hervé
aratwihanganira Hervé uracari kumwe natwe Hervé uratwumva Hervé ikaze ku ijwi rya Amerika urakomeye
turakomeye ariko nitwari dufite ikibazo
sabwe
nitwari dufite ikibazo nyine twari turaho
duga ku ijambo turakumva
none twaragiye dukora ahantu muri kampani ikora ibintu by'amazi imiyoboro y'amazi mu murenge wacu yangiye turakora ashyiramo yarangiye turakora kampani irangije ihagarara ejo bundi mu kwa gatandatu irekera aho ngaho irangije icyenda imara nk'ane kuva muri uko kwezi kwa gatanu irangije ntibatwishyura nyine kugeza ejo bundi mu kwa kambere mu kwa karindwi birangiye yarangije ejo bundi nawe tubanje gusakuza nyine tubanje kubishyira mu banyamakuru barangije baraduhemba nyine bahemba kuva mu kwa gatanu cyangwa cy'eshanu n'ejo bundi mu kwa gatandatu kurangira kose. Yarangije mbere y'itariki kuva ku itariki ya mbere kugira ku cy'eshanu. Abantu nyine bahemba bahembwa gusa barangije abafundi barabasiga baravuga ati ngo bibagiye rito. Ejo bundi bagiye guhemba bahera ku itariki 15 tukaba turi kumva ngo bose aravuga ngo amafaranga yose ya mbere kujya ku 15 yarayishyuye mbere yo ntabwo turamenya igihe tuzayabonera kandi afite n'igihe kigeze nayo twakoreye ntayo baraje.
None mwaragerageje kuvugana n'abo byegaga Hervé?
Oya, bose baragiye nta muntu n'umwe ugihari aho ngaho bakoreraga.
Bagiye?
Bagiye i Kigali nyine.
Ikibazo muratekanya kuzogikemura gute?
Nimeze twarategereje twashatse nyine twabuze na twari twarabuze n'ahantu twabibwira twabona umuntu wese yinjiye twabona wapi
nukwihangana hama mubikurikiranire hagufi nkumbure kizokemugwa. Murakoze cyane. Ubwire umunsi mwiza Hervé. Ubwire umunsi mwiza. Jogi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga kwa gatandatu akanya ni rwanyu mwisanzura mu kutubwira makuru avugwa ayiwanyu mu gihe cyo muvuga kuyo twabashikirije ibyumviro byose turabyakira mu kubahana. Turafise Irakoze. Irakoze
ndabumva.
Ikaze ku Jogi Amerika.
Ego merci. Irakoze
uherereye
yewe ndahabita Iburambi ku misozi Gakongo.
Ni Burambi musozi Gakongo muri commune n'intara ya he?
Intara ya Rumonge.
Intara ya Rumonge aho mu Rumonge udufi twarabonetse uno mwaka.
Uduki?
Udufi.
Wapi wapi ntatu hari? Haboneka utadagara buke buke kari cyane.
Kandi ngo natwo nyine ibiciro byaradugije gose.
Basa cyane gose kabisa. Binaboneka.
None ga Irakoze amakuru tuzaniye yo ngaho Iburambi naya?
Iburambi n'ukuri turatekanye tumeze neza. Turajya utuntu twose twari twiriniye ahantu hamera.
Murima nkuduki?
Turarima imyumbati. Turarima ibiharage. Ngaho umwaka ibiharage ntibyahabaye kubera imvura yabaye nyinshi. Sinzira yayo ni irahari ku bwinshi cyane. Ibintu byadugije ibiciro kugera rubasha runini cyane. Ibivanye n'iby'ibitoro byabaye ndase.
Ni uguca mwihangana.
Yego.
Nuko rero Irakoze, urakoze. Nimba atakindi utubwira co ngaho Iburambi canke atabindi vyumvira ufise ujuge Amerika, tukwifuriza umunsi mwiza.
Rero murakoze.
Urakoze cane.
Mugira kwame muduhamagara tuzoba shikiriza ibindi vyumvira tuba dufise ku mutima bitubabaza.
Urakoze cane gose. Mm-hmm. Turase kandi na uwa mahoro kundi murongo wa telefone wa mahoro.
Mwene.
Ikaze kujugi Amerika.
Na mahoro.
Urakome.
Igu tuwashini maane.
Uhedele ye.
Mugihugu cy'Burundi.
Mugihugu cy'Burundi.
Igu.
Na makuru tuzanira ni vyumviro canke.
Agomba mvuge ku bijanye n'ubusuma business bw'ibonekeza mu bijanye n'ibibazo bya leta ngaha mu Burundi.
Mhm.
Na kamara maza indiro ya titutse mu gihugu cy'Burundi.
Mhm.
Ibyarayi bwaje ejo aho umuyobozi w'ishuri yubaho ku gihugu gukora ikibazo cya leta. Igira umunyeshuri.
Mhm.
Ako na kamara maza.
Mhm.
Ya ngaje tutse mu Burundi. Ama cyangwa utungane ko gukora akazi kako.
Mhm.
Mutekano w'abantu bato barashira habona amanyanga ari karabera mu bijanye n'indere yuko mutekano wabukingika. Ubere bakabaka nadashimye.
Mhm.
Uko babarikanze. Bakoze ikintu cy'ubushinga nta.
Mhm.
Yindi nkuru nagomba se ni uvuga ko.
Mhm.
Uko bijanye n'impunzi ziri muri Tanzania bagomba gutaho leta ya Tanzania yafashe gutahukana ku ngufu.
Mhm.
Ni ya Tanzania huko ninga izo mpunzi byayinaniye.
Mhm.
Ah byayinaniye uko ushaka kubitunga ni cyari kindi gihe cy'ishuri.
Mhm.
Tume.
Mhm.
Ako watana ku nguvu kuko umuntu atawa kugushaka kwiwe.
Mhm.
Kuko umuntu natahukanwa ku nguvu kuko abyumva kumva atekani.
Mhm.
Igira gatatu nacu nagomba se n'ubatwa.
Mhm.
None radio ndi ya Amerika.
Mhm.
Dusura kacyari ngamu y'ubuturo.
Ico kibazo nta nyishuno kiguhera ko w'amahoro kuko bifite uko bitunganije ngaha ku radio hari abari ko barabikurikirana mugako ko bizoza biratera imbere tuzora turababwira. Muwe muri hangana mukudukurikirana ku shortwaves n'indi mirongo twabahaye haba kuri Facebook canke haba kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com turiko turaniga n'ingene twoza turabahereza makuru kuri za WhatsApp.
Ego na cyari mu amugize neza mugiye maturundikira makuru kuri za Facebook na za WhatsApp uko amakuru yayo yabara makuru yitwe kandi asohotswe neza n'icyo twayakundira.
Mhm. Urakoze cyane gose no kubandanya wihangana. Mhm.
Ibi nasina goma ndabasabe.
Mhm.
Ubuza muradutumira ko nk'abantu. Abavuga tunga.
Mhm.
Ate bibere.
Mhm.
Mira twahiri ku mitahe mito mito. Akiteze imbere bakagira yaho baba bavuga tunga bakomeye. Bakadushimira intaye kuri siku bagiye baragenda.
Mhm.
Ngo bamutse neza cyane.
Yego nka wewe wifuza nk'umvuza tunga wa gute ari mu rusat mu gisata cy'urwaruka canke wari wewe wese.
Mugiza tunga cyane cyane yateye imbere ahereye ku butayi mutoya dufata akora nk'ibyubudini yorora cyangwa akora n'urutanda rwa rutoro tu mugabo agatinda agatera imbere akagira kure cyane gusa badushingira timo yacu kaduha ubuzeye timo yacu ukuntu yagiye arabigenza.
Hariho ibiganiro bitari bike tumaze gutunganya nka mugenzi wacu Thomas Kamirindi ndakeka heze nk'indwi zibiri avuganye n'umwe mu rwaruka yiteje imbere kubera kurima ibizinu. Cyo kiganiro tugumanye ka telefone kawe turashobora gusura ku kikurungikira ugasura kacumva. Hariho n'abandi bagiye baratera imbere ariko kuguma mubisaba muri benshi ko twoza turabwira ingene urwaruka rushobora kwiteza imbere mu migambi mito mito. Reka tuzokomereze ngaha muri ibyo biganiro mwifuza.
Nanjye ngaca nabwira nkasaba leta.
Mhm.
Nk'urwo rwaruka nuba narimo. Kuko ndagerageza kwiteza imbere biciye mu gufundikanya nkoresheje agatahe gato gato.
Mhm.
Ubwabo ikintu cyambura cyambura nk'abantu bafata mu mugongo.
Mhm.
Ahanini nari nkeneye nk'abantu muza kuraba nk'ibyo nkora
ukora ibikino nega wama
kimwe cyanzwe ndi umurimo w'ibirayi
eh
mugabo ingorane fisi sisi ingorane yaho urere imiganzi wanje nagomba kwifuza yuko no kurwo ubwo urimigirayi ubyogire ukagera kure yaho nk'akazi abandi benshi cyane gusa
ibyo biraya ubirimira hega wama
ndabirimira ino mu gihugu cy'u Burundi niho nsanzwe nkorera iyo migambi wanje
urakoze cyane bibwirwa benshi bikumva bene byo nkumbure sabwe
mucha muga mwatuvugira nko kumashyira hamwe ubwo hitu akaza nk'umuntu akerekana experience abafite muri ibyo bintu akerekana amaze gukorera imigambi nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yarabivuze umuntu afite ikintu amaze gutanga yuko bugira nk'ikintu bamufasha yerekane isemo yahamaze kugeza bakadutera inkunga bakaturemye bakagira mbere n'ingorane dufite mu gihugu cy'u Burundi kubera amatungo yacu ndabuze umwana rima hakwiye uko ubwo umwana umuntu uhora akorera imigambi uhora ari ahantu aza arakotera nk'abantu ubwawe nkaho hariho imitumba ya leta iri vida nta kintu iri kirakora nawe iyo bushobora kuyishyikiriza bushobora kuyiha nk'abantu bakeneye kuyiteza imbere bakayikorerako ikindi nacyo nk'abajene tuba tugiye aho tugeze amashuri urabona biragoye nta mitahe dusohoka dufite uraba ukuntu leta iduha uburyo ikabaha nk'umutahe w'impano bakiyubunganya bagashinga nk'ishyirahamwe ku mpamvu z'ubwo bushinga ishyirahamwe atamutahe baba bafite uhura biba bigoye
urakoze cyane Urakoze cyane gose w'amahoro tukwifurize kwandanya utera imbere muri ibyo urimo hamangira ngo ni benshi bumva ijwi rya Amerika abo byega ibyo washikirije babyumvise
mugabo icyo kintu cyo bagwiza tunga muzoze muraki na cyane cyane yane ni hafi muzoze muradutumira ko nk'abantu b'abaganga nko ku giterwa kanaka bakatubwira bati ahangaha kuri kino giterwa hakora imiti n'iyi n'iyi bagira ukuntu nuko kirimo ukuntu nuko
yego uraziga w'amahoro ubundi turakora ku bisata bitandukanye ku ijwi rya Amerika hariho nk'ibisata byo kwiteza imbere hariho politiki imibano n'ibiki byinshi cyane rwose ariko ikiganiro cyose uzokwifuza ko tugushikira ko by'umwihariko uratwandikira uciye kuri ka Facebook kacu canke ka nimero kacu ka WhatsApp hama gutyo tugerageze gutunganya ico kiganiro
none kuri Facebook none y'umuntu ashaka kubabaza ikintu yobigenza gute
uraja kuri Facebook nimba uyikoresha hama ukarungi ku butumwa bwawe ariko kandi ushobora no gukoresha WhatsApp yacu guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
umuntu abishyize muri komantere murashobora kuyibona
turabibona
Ingu.
Urakoze cyane.
Ngo mwagize neza.
Urakoze ugira umunsi mwiza. Imbere ko twakira Abdul nashaka gusigura gataka w'amahoro yaravuze yagarutse ku kintu cy'umuyobozi w'ishure yafashwe ejo ariko arakora mu kibanza cy'umunyeshure uwo muyobozi w'ishure atwara ishure rya Buterere Lycée Technique Buterere ariko akora ikibazo ariko agikora kuri Cedulac Tanganyika mu kibanza cy'umunyeshure yambaye impuzu tuzobandanya dukurikiranira hagufi iby'iyo nkuru yatangaje benshi kababaza batari bake hama twumve uko bizogenda gusa umushikiranga anji windero mu gihugu cy'u Burundi Janvier Ndirahisha yavuze yuko ivyo atoshobora kuvyihanganira na gato Abdul ku murongo wa telefone kazi Abdul ikaze ku ijwi ry'Amerika
yego urakoze
yego aho uherereye mbgawe ndumva uri mu rusaku rwinshi
yego Urubanza.
Hafi urubanza uratwihanganira wegera inyuma canke tuze kongera kuguhamagara kuko hari inzuru nyinshi nituko turashobora kubandanya tukwakira utegeye inyuma Abdul atwihanganira turasubira tumwakure yamaze kuva aha Washington DC juri Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni muri isanga
Yeah. Mr. Lover, lover, you don't say I don't get wala. Any how you like, I go do my dear, as long as it no cost my lover.
Smells.
Promise say you go treat me well, oh. Give me good love.
loving, no be kiss and tell. No be say after that wine I'm well. Make you no go leave your girl for inside well. Why yo, why yo?
Tugi Amerika turanabaha kandi nibigezeho mu muziki nka kano karirimbo Lova Lova na karirimbo ko muririmbyi akunzwe cyane gose ku rwego rwa Afrika ava mu gihugu cya Nigeria yitwa Tiwa Savage. Kano karirimbo rero Lova Lova kamaze indwi imwe gusa kagiye habona.
Paradise, Kelly, we are my same paradise. If they put you and I paralyze you, no, baby, I can't do this without you. No, my love, I can't go there without you. If it is a simple and lame, me, I'm pretty waiting for a balling day. Make me a summon for your love, and if I go sheep, will you? If I break your heart, this your love for freedom college. May you too sweet like a young college. Baby, when am I
taking my I love her, I love you, yeah, yeah. See how I love it, no be tempted. Cause when I did with you, my baby, no regrets, yeah. Bring your body, put it all on me. Boy, it's all I wanna see.
Spells.
We don't need no referee, yo. All we need is privacy.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Sanga twese kandi na Jean-Claude kuri ndi murongo wa telefone. Jean-Claude Kaze.
Muraho, muraho.
Urakomeye.
Turakomeye amakuru amakuru.
Turashima bwa ke kandi je nibaza ko buza kwira.
Eh, uravugana na ngoma kaje akorode mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kero.
Eh.
Twaramutse neza iriwe neza rero hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nta kibazo gihari.
Mhm.
Abaturage bari kugana imirimo.
Mhm.
Ibintu ni uburyohe dore ko turi mu gihe cy'imeshi. Ibiribwa nta kibazo aracyakiri hagaragara cyane.
Mhm.
Urabizi ko mu burasirazuba mu karere ka Ngoma ahantu hera ibitoki cyane. Ni ukuvuga ngo ubu ibitoki birahari birezi n'ibijumba. Urebye muri make rwose ntanzu ari hari kandi n'umutekano ni wose nta kibazo gihari. Ubwo kandi tukomeza no gushimira ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga mubasha kuduha akanya tukabasha kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino n'ibiganiro zayo byiza. Bura ni ikintu cyiza cyane kuva natangira kuyumva n'igihe mwatangiye mumamagarira maze kunguka byinshi kandi muri make namwe kabazagira n'akamaro.
Urakoze cyane gose Jean-Claude. Mbe Jean-Claude umaze nk'imyaka ingahe uyumviriza ino radi?
Radi z'u Amerika maze imyaka ubu maze imyaka 12 nyumva.
Mhm.
Kuko natangiye kuyumva ndi umwana ariko nkajya najya mfungura radio rwose nkashyira ku 104 rwose. Nayumva neza cyane.
Turumva yuko wayigumye hagufi natwe reka tuzobandanye dukora ibishoboka byose kugira ngo tubandanye turyoshe ibiganiro namwe mubandanye mwiryoherego.
Buri radio z'u Amerika turayikunda cyane mu Rwanda. Bitewe n'ibiganiro byinshi bigezaho n'amakuru. Bura hari umuvandimwe wacu dufatanya kuyumva hari indirimbo yasohoye hano mu Burundi nigeze kumva muyishyiraho.
Yitwa gute?
Bura nanjye niyo mpamvu rero navuze nizaganira namwe neza nanjye mbashe kuba nk'akaririmbo n'umunywanyi wo mu Rwanda rwose kugira ngo iradiyo dukunda cyane nkobe mumamagaye ndishima cyane kugira tubashe kuganira buriya reka tuba tubahagarariye mu ntara.
Urakoze cyane Jean Claude. Ntitwari twagutahuye Jean Claude, wari kuvuga yuko wifuza kuzoririmbira akaririmbo nk'umwe yaturirimbira akaririmbo k'ijwi rya Amerika, nibyo washatse kuvuga?
Eh,
urakoze cyane gose.
Buriya we wenda mwazabikora nk'ababishinzwe izwi rya Amerika mukabaza akanya mukamamagara tukabacokana kuko radiyo izwi rya Amerika imaze kungeza kuri gite kandi n'abatwisi yose barayikunda cyane bitewe n'amakuru meza tugezaho n'ibiganiro byiza byayo.
Urakoze cyane gose Jean Claude Amajambo nk'ayadutera intege.
Nk'ubu hano wenda mu karere ka Ngoma radiyo izwi rya Amerika hari abasaza ejo bundi naganiriye nabo bafite nk'imyaka za 50-55 barambwira ati rwose iyo twumvise abana duserukira kuvugiraho biradushimisha cyane. Bamwe batuye hari aza Rukoma mu murenge wa Sake, abandi batuye mu murenge wa Gashanda no mu murenge wa Mutendezi na Jarama. Iyi mirenge igeze akarere ka Ngoma nakubwira muri make.
Urakoze cyane rwose Jean Claude, ugira umunsi mwiza.
Kandi nkomeza kukwifuriza ibihe byiza umuryango wanjye uherereye mu murenge wa Gashanda na meya wacu Afrodite Nambaje n'abantu turi kumwe mu kazi hano mu kagari ka Kerwa bose nkomeze mbifuriza umunsi mwiza.
Urakoze Jean Claude, weekend nziza.
Na ambasaderi w'urwindabije abana uri i Kigali bose na ba Rufosi Kanombe bose by'umwihariko abakunzi ba radiyo y'ijwi rya Amerika bose aho bari ku isi kandi n'abanyamakuru ba radiyo y'ijwi rya Amerika bose nawe kandi banyakiriye ku murongo tuba turi kuvugana n'ibyishimo byinshi cyane.
Urakoze cyane rwose, ugira umunsi mwiza.
Mura nangiye gutegura iyo ndirimbo muri ababishinzwe bari kubikurikirane hanyuma nange nzinegure nyisore rwose n'umuturage wo mu Rwanda nange bajya bati umwanya wacu rero ari mu Rwanda.
Urakoze cyane Jean Claude, ako karimbo kawe tukarindira nyigishika.
Nange ndikwitegura nziza cyane kandi abakurikira radiyo ya Amerika nizere ko bazayakira neza.
Urakoze cyane rwose Jean Claude.
Namwe murakoze.
Turase kandi na John kundi murongo wa telefone. John ikaze ku ijwi Amerika.
Uriwe neza.
Urakomeye.
Nakomeye murakomeye namwe.
Turashima.
Aho ni ku ijwi rya Amerika.
Ni ku ijwi rya Amerika n'ingaha nyine.
Ndaba ndumva nati.
Washitse. Uherereye ga John.
Neza na neza tewe ndi Tanzania mu nkambi y'Inyarugusu.
Eko. Na makuru tuzaniye ni vyumviro ni iki?
Na makuru na insi cyangwa mu nkambi y'inkambi hadushatiye ko gusa twebwe impunzi. Eko urumva bakuma batwirukana mugabo nitubone ndetubone kuri nta ni modoka tubona mugabo batubwira ngo nimutahe i Burundi. Eko.
Hakabura iki none?
Urumva kwandika ntibandika, handitse bahanditswe abantu batanu bakabahezeje mugabo babahimiriza kandi n'isoko bayugaye ntako kikubaho kubera ku itariki 15 batubwiye yuko atanikinga itegerezwa kuba izunguruka mu nkambi cyangwa imoto cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose umugambi n'umushako wanyurwa mu nkambi.
Urakoze no kwihangana John.
Sawa.
Ugira umunsi mwiza.
Mpa n'abantu batanu hasi bangahe iwacu mu Burundi.
Nyarutse nyaraguritsa kugira twakire abandi bari ku murongo wa telefone.
Batahize umuganga ariko sikasa akora ngaha mu kazi abageni nabo bikorana bozi nkaba ntahize na baramwanje bari aho mu kazi abageni bozi. Murakoze.
Urakoze, ugira umunsi mwiza ngaho Nyarugusu muri Tanzania John. Turase kandi na Alui Michel muri Isangani wa gatandatu. Alui Michel kazi.
Ndakumva Diane. Uraho Diane?
Ndakomeye Jena, zindutse amahoro, nibaza yuko aza kwirigwa.
Narindaho nanjye ariko nikengero y'umuryango cyaramishe ku kirenge akaguru kose karabyimbye.
Byagenze bite?
Nakantu kanyishe ku ino none ikirenge cyose cyarabyimbye n'akaguru karabyimbye birende kugera mu ivi.
Ni ukwihangana.
Nta kundi byagenda Diane. Ariko rero narababaye, hari akantu kambabaje.
Agaki?
Hari ikintu cyambabaje. Njyewe burya ngendera n'ubumuga ariko hambere mwa numvise inkuru ku ijwi rya Amerika y'umwana w'umukobwa wavutse avuka afite ikibazo ifimbo yamukoreye ibibazo mu nda avukana amaguru adatunganye ku buryo yageze hanze akaguru kamwe bakagaca. Ariko ikintu cyambabaje cyane ni uko musaza we yamuteye mu musarani. Skandal.
Musaza wiwe
Frere. guyamute mu musarani vrema afite inyaka bari 6 yaramba baje vrema ndarira icyo ni cyambe cyakabiri ari gatagara ari umuntu wamugire neza aramufasha ndetse yaje kubona impano y'amafaranga 100,000 ajya kuri kaminuza mu majyepfo acuruza twa yarazamutse ku buryo yageze kuri 15,000,000 Marere Zuma umuntu w'umugira nabi ariko niyo kuvuga amagambo mabi kuri radio aragenda ngo agiswana bwa 15,000,000 zose arazimurya kandi byarambabaje prima na nundi acyarira nundi wazo niko abo bantu uko ari babiri baba barageze imbere y'ubutabera koko bose niba bataragererwe ndamutabarije abo bantu bazagezwa imbere y'ubutabera igice kintu cyababaje cyane ku makuru ahise mwategereje hanyuma hano mu Rwanda ibintu bimeze neza ndi mu karere ka Kamonyi wahazi mu ntara y'amajyepfo bose ubungubu ukwezi kwa munani igihe cyo kurya igihe cy'isarura ubu turanywa amarwa intoki wuzuyeza turanywa inzagwa hano mu cyaro rero twebwe ubu nta kazi kenshi tuba dufite akazi kaba ari gakeya kuko ni kuzuba usibye ko tubazije tubonye n'imvura ubu ku kwezi kwa munani ni ukuruhuka kugira ngo mu kwezi kwa cyenda utangire n'akazi mu kwezi kwa cyenda kwitwa Nzeri mu Kinyarwanda kera mu Kinyarwanda bakwitaga imfura y'amezi abazungu batari baza niko kwari ukwezi kwa mbere nguko ibi byifashe hanyuma kandi turimo turagana mu bintu byiza warabyumvise neza ko ubu ngubu inteko yacu ishinga amategeko yarahagarishashesheubutora vuba aha ngaha mu ntangiro z'ukwezi gutaha tugiye gutora abandi badafite bashya kandi amatora mu Rwanda murabizi aba ari demokaratike
urakoze Louis Michel ubwira umunsi mwiza ngaho onye uherereye
ndagushimira cyane no Diane mukomeze kugira weekend izo bakabyara
urakoze ubwira umunsi mwiza ijugi ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Mula Nesim Kingale to Kampala Ona na 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 Sinchaka kukura Habe ni segonda Oh baby Sinchaka kukura Habe ni segonda Oh baby Sinchaka kukura Ame na gato ya, oh yeah. Yego munara kosa, atana sabi mbarazi. Ibyo bikarangira, umunsi bejo nejo bunda kongera. Uzumva benshi, bazavuga byinshi, ariko ntuzite kuri wowe. Oh yeah, uramenye amabwire, ndazituma. Oh baby, sinchaka kukura Habe ni segonda Oh baby, sinchaka kukura Habe na gato ya Oh yeah Nzaho Mukwano kwange kakukume Abafele bachamu tubasunge Abantu sabarafu tubasuze Oli mukwano kwange kakukume Abafele bachamu tubasunge Abantu sabarafu tubasuze Ora menya mabire Nazitumu wano watu Oh yeah Oh yeah Sinchaka kuku Habe ni segonda Oh baby, sinchaka kukura segonda. Oh baby, sinchaka kukura. Ame na gatonya. Oh yeah. Yego munara kosa. Akana sabi mbabazi. Ibyo bikarangira umunsi bejo nejo bunda kongera. Olimo kwano kwange kakukume. Abafere bacamu tubasunge. Abantu saba navu tubasuze. Uramenya mabire. Nazica umubano wacu. Oh yeah. Oh yeah. Sinshaka kukura. Habe ni segonda.
Ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri sanga muramenyere ko kwa gatandatu minsi yose tubahakanya ko kwisanzura mu kudushikiriza makuru avugwa ahiwanyu mukongera mukagira ico muvuze kuyo twabashikirije mu ndwi turiko turasozera ko ofise ka WhatsApp impande yawe wifuza ko tukwakura kugira ngo uterere ivyumviro duhamagare kuri buteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo niyo numero ya WhatsApp ya Radio gya America guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
olimo kwano kwange kakukume abafere bacamu tubasunge abantu saba navu tubasuze uramenya mabire nazica umubano wacu oh yeah oh yeah sinchaka habe ni segonda. Oh baby, sinchaka kukura. Habe ni segonda. Oh baby, sinchaka kukura. Habe na gatonya.
Tase kandi Innocent ku murongo wa telefone. Innocent ikaze. Urakomega Innocent. Uherereye. Weekend iri kwiragenda neza. Guhama ni ivyumviro na makuru tuzaniye canke.
Nchiyo mbira hamuna makuru.
Nduga kujambu.
Kwa hivyo umushiki wanga. Nchiyo hivyo alamye kule izi. Kwa wakura izi zeta. Bami ya bami ya yu kanyo. Kumira umushiki wakucha hivyo. Ama nifuwa hivyo. Kwa hivyo yu kanyo yu kwa wakura. Bati wa kivyo ya muti ya uzo cha hivyo. Cha hivyo ya kivyo ya muu hundi mwa waka. Ni ya kwa. Kwa hivyo ya muu mwa waka. Kwa hivyo ya muu cha hivyo. Ati hivyo
Innocent, ico kibazo cawe ufise nkumbure tuzokwegera mu shikiranganje bujejwe ivyindero nyene mu gihugu c'u Burundi twumva ico bakigona ko twaravyumvise ko hari hamashura mwamwe abana babigeme basanganywe imishatsi ku mutwe babujije gukora ico kibazo reka tuzobaze hama turonse umuco y'ikizokurikira twumva uko bizogenda. Urakoze cyane gose Innocent. Ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Far away.
I did cry. Oh baby, you got it, got it. Oh baby, you got it, got it. Oh baby, you got it.
Jiga America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga turafite Tito kundi murongo wa telefone Tito ikaze ku Jiga America
Yego murakoze cyane
Urakomeye ga Tito
Turakomeye Diane
Uherereye
Uherereye mu Rwanda ni mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rwerere
Na makuru tuzaniye ni ibyiyumviro cyane
kubashimira uburyo mutugeza amakuru meza agezweho no kuba twumva ko tubakunze cyane kabisa rwose kuba muduha amakuru agezweho ndetse nitugira inama ni byinshi rwose twabashimira kuri VOA
murakoze cyane
tunabasuhuza cyane abanyamakuru mwese bo kuri VOA
murakoze cyane rwose
Yego namwe murakoze kandi mugire icyo ni nziza cyane.
Ubwire umunsi mwiza nawe we Tito.
Sawa sawa murakoze.
Mhm.
Baby boy, you love say I be slay mama. Slay mama. And I know you wanna roll with me. Yeah. Everybody knows say you be dumb baba. And I know you wanna touch my thing. Hey, I say Roja, Roja, get a kumunda, baby. I say Roja, cause I'm the same mama, get a kundu one. I say Roja, Roja, na wundu kukunda. I say Roja, cause I'm the same mama, kuyakalenda. Mr. Biggie Money, show me love with your Biggie Money. Your busy buddy, you too they talk, I don't like you talking. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You could drive my Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçue, j'ai pas le temps de tes paroles. Dish, love it, talking, talking. Mama need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on.
Juga America Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda karimbo ni Slay Mama ka Ineza Ineza ririmbira mu gihugu cha Canada mu minota itarenga itandatu gusa turaza kuba dusozera ikiganiro cacu muri sanga 10 munsi ariko muri iyo minota itandatu turagerageza twakura batari bakibwira ngo mushore kutubwira makuru ariko aravugwa ahiwanyu ayo twabashikirije nayo mu yatange ko ivyumviro ico muyibaza ko ni kwijuga America muri sanga
Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You could drive my Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. Dish, love it, talking, love it, talking. Mama need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Yeah. Anyhow you want to, I go give it to you, boy. I say, Roja, Roja, get a cool moon, baby. I say, Roja, cause I'm the same, mama. Get a cool moon. Slinga, a cobra was ever fifty class. Nimbu fit muko gumeza kuria. Oh, yeah, don't let her go. Me, I want Gucci, Gucci. I feel all empty, girl, I see.
Make a buy you Fendi, Fendi. You could drive my Maserati, yeah, yeah.
It's okay, my Kiwa.
Slay, mama.
Tiwa Savage.
Slay, mama.
Laura KG.
Slay, mama.
Charlie Lanina.
Slay, mama.
Miss Wanika.
Slay, mama.
That's Sandra.
Slay, mama.
Oh, my baby doll.
Slay, mama.
All my girls, I like to sleep. I say, Roja, Roja, get a cool moon, baby. I say, Roja, cause I'm the same, mama. Get a cool new one. I say, Roja, Roja.
Jiga Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri sanga ni kuva kwa mbere gushika kwa Mungu saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda ni bitandukanye misi itandukanye nyine turabashikiriza bya politike tukabashikiriza iby'imibano tukabashikiriza ibyo kwiyungunganya turafitiye nibiganiro bitandukanye nko komisi ya gatatu murazi yo komisi yose ari ngene mu ngabunga amagara yanyu hama rero kwa gatandatu tubakanya ko kwisanzura turavugisha n'urwaruka abakenyezi twabahereye kwa gatano na mwebwe murabizi mukamushaka ico tubashikirira ko muri kino kiganiro nimuzo kwitinye kutwandikira mucishije kuri Facebook yacu VOA radio yacu hama gucyo tubashikire kuco mushaka ko tubayagira
Oh my God, yeah. When she come for the area, say all the man them Joe Ajo, all the boys down Kulogo, yeah. Say let them dance Kulogo. You're failing me, baby, while I'm Golo. I'm the king of the Kunto, and they're loving the way I do this uncle. Yeah. I'm a kawal now, Jogodo. Say that baby, come be mine now. I don't want to die. Because I love you with all my heart. Go romance me now. Oh, wind up, jogodo, hey yeah, jogodo. Oh my, jogodo, scoop, jogodo. Kali ayina, jogodo. Oh mama, jogodo. Oh father, jogodo. Oh nana, jogodo. I said, oh yeah, jogodo. No other, jogodo. Asia, jogodo. China, jogodo. You know I wanna, jogodo. Control, yeah, jogodo. Oh cha, jogodo. Oh ah, jogodo. Oh my. Love is in the eyes of me, oh yeah, oh. Oh my God, if you give me love, I give you more than oh. Oh my God, if you want me, girl, I want you. Oh my baby, what you do, I do to you.
Nukwe mchuti wakunzi nongaduche duso zereli kiganiro muri sanga chuno waga tanda tugenekezo gya chumi na rimwe kwezi kumunani muri na chumi numunani makoze mwema likomu ratukumviza wakoze awatandu kanye wagizi vizi mviro na makuruwa dusabi kaniliza muri kino kiganiro nchalikile mesejo na jewe diana nina hazwe ino sanki menyi yegira nije amajwi hamwina engineer ya mfaje muhinga bugivyuma tukwemi tuifurize kugira weekend tukawatumira makuru ya trige trisa hachumi na zibiri tugie kubate gurira muze kuandanya mugyo hegwa nurutonde kiganiro vizi Jugi Amerika mundimi zitandukanye aho muri twasigiye kano karirimbo Jogodo ka techno muri Nigeria
Oh my God If you give me love, I give you more than oh. Oh my God, if you want me, girl, I want you. Oh my baby, what you do, I do to you.
love now the coco. If I give it to you, girl, you go jogodo. Yeah, give me the contour. Come here, come get in this photo. Yeah, yeah. My heart is bigger than the ocean. Baby, let me be your Aquaman. And if you give me your lotion, I'm available, girl. When you come for the area.